murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biyemeje gufatanya mu bikorwa byo gukumira virusi ya corona.
Yohana hana rya makuru n'ubumenyi hagati y'ibihugu byombi ni ikintu cyafasha mu gukurikirana amatsinda atandukanye ashobora kugaragaramo uburwayi. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko inama yatumye twongera kuganira ku buryo ibikorwa by'ubucuruzi byakomeza mu buryo bitatera ingaruka cyangwa se bitatuma dutezuka ku ngamba ziriho.
Dr. Ngamije Daniel ni ministri w'ubuzima w'u Rwanda. Ni nyuma y'inama yamuhuje na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Mu Burundi seni iravuga ko ibyavuye mu matora yatangaje by'agateganyo birimo bisubirwamo. Naho Amnesty International irarega guverinoma ya Ethiopia amabi kumoko y'abahoromo n'abamuhara. Ni mukanya mu makuru. Amakuru twabateguriye kandi tubagezaho nge na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC, turi buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Ethiopia. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International urarega leta y'iki gihugu ibyaha byo kwica abantu benshi no kubafunga binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Nubwo bwose ministri w'intebe Abiy Ahmed yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Abiy Ahmed ari ku butegetsi kuva mu 2018. Yabonye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu kwezi kwa 12 mu mwaka wakurikiyeho w'2019. Nyamara Amnesty International yemeza ko iyo myaka ibiri yabaye agahomamunwa mu ntara za Oromia Abiy akomokamo na Amhara. Abo mu nzego z'umutekano za leta mu izina ry'intambara yo kurwanya iterabwoba nk'uko guverinoma ya Abiy ibivuga bishe abasivile b'inzirakarengane n'abanyururu batigeze baburanishwa. Bimuye abandi bantu benshi ku ngufu babatuza ahandi hantu cyangwa babajyana ku gahato mu bigo ngororamuco. Amnesty International irega abakozi b'inzego z'umutekano za leta ya Ethiopia n'ibyaha byo gufata abagore ku ngufu. Ivuga ko idafite ikimenyetso na kimwe simusiga cyakwemeza ko abategetsi ba leta babahaye amategeko yo gukora aya mabi, ariko irasanga adashobora kuba batabizi. Urugero, uwayoboye imirimo yo gukora iki cyegeranyo Fisela Tekre aragira ati ntiwafata abaturage 10,000 ukabafungira mu kigo cya gisirikari nk'aho ari impanuka. Amnesty International yemeza ko guverinoma ya ministri w'intebe Abiy Ahmed itashatse kugira icyo ivuga ku bushakashatsi bwayo. Naho imitwe ibiri itavuga rumwe na leta, Oromo Liberation Front na Oromo Federalist Congress, yatangaje ko iki cyegeranyo cya Amnesty International gishyize ku karubanda leta ya Abiy cyerekana neza ko itigeze yitandukanya n'imikorere y'abamubanjirije ku butegetsi. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI rwakomoreye Laurent Gbagbo wahoze ari umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire rwamuhaye uburenganzira bwo kuva mu Bubiligi aho yabaga afungishijwe ijisho. Aloyse Bigirimana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Bubaye bwa mbere inyuma y'amezi yaraheze yejejwe ku byaha byo guhohotera ikiremwamuntu yemererwa ko ashobora kwidegembya mu gufata ingendo. Ibyaha yagirizwa ni by'inyuma y'amatora muri Côte d'Ivoire aho abantu 300,000 bahasize ubuzima. Sentare mpanabyaha CPI ifite icyicaro i La Haye mu Buholande yemereye Gbagbo kuva mu Bubiligi bwari bwemeye kuba buramubitse inyuma yaho akuriwe mu munyororo. Ntibiramenyekana ko Gbagbo ategekanya gusubira mu gihugu ciwe c'amavuko Côte d'Ivoire kiriko kija mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Umuvugizi wa CPI asaba ko igihugu cyose Gbagbo yoshima kujyamo cyo mwemerera. Gbagbo n'icegera ciwe barakanye ko bagize uruhara mu bwicanyi bwakurikiye impari ku matora yabaye mu gihugu ciwe mu 2010. Laurent Gbagbo niwe mukuru w'igihugu wa mbere gushika ubu amaze kurenguzwa akaburanishwa niyo sentare we n'uwahoze ari cegera ciwe Charles Begude bejejwe ku byaha byo guhohotera ikiremwa muntu mu ntango z'umwaka wa 2019 amaze imyaka 8 yarahagaritswe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukanya amakuru mu biyaga bigari Mu Burundi Komisiyon y'Igihugu y'Amatora CENI ivuga ko ibyavuye mu matora yo mu cyumweru gishize yatangaje by'agateganyo birimo bisubirwamo bityo CENI yasibye ku rubuga rwayo rwa internet ibi by'agateganyo ibindi tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
CNDD 64,99% IPRONA 1,03 Sawaya Frodebu 0,52 Naimana Dieudonné 0,27 Francis Rohero 0,22 PNL 27,79% Kira Burundi 0,50%
Ahani ku munsi wa mbere Pierre Claver Kazise atwara umurwujeje gutunganya amatora mu Burundi CENI ariko yemeza ko ibiharuro by'imfate kibanza umurwa aramutswa watororokanije yerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye bataziraneva ariwe yatahukanye insinzi agakurikirwa na agatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta CNL Ibyo biharuro Kazise amaze kubitangaza byarashize ku rugaga rwa internet CENI bihava bivanaho ku munsi wa gatatu Pierre Claver Kazise nubwo mu kiganiro namenyesha makuru kuri no wa kane yavuze ko amakenga yaribaza ko amatora yibwe atagaciro yo yaha yaremanze ko ibiharuro byavanywe ku rugaga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse kutunenge byarimwo
muti ibiharuro byarakuye kuri internet ego cyane byarakuye sinzi ko mwari mwaravye neza bwo bijye biharuro byari bye biriko umukono ko biteza kujako bwo nuko uraba neza ibigiye kuri internet umurenge hari habihuta kubishira ko mugabo muri CENI twemeje ikintu turashira ku mukono nuko uvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura yuko bifise umukono uzoba yihusa gafata ibiriko birategurwa gaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko nizobe rivyo turabishira ku mukono kubira ko tuba twabisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari byo murumva rero byaravuye ko ndisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishyiraho
mu bakandida indwi bitoje umwe Rudende ariwe Dieudonné Nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarije ivyo biharuro biteye impaye mu kiganiro namenyesha makuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo CENI yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyizo bisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma
kubitura aho bari kwitoza nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo CENI yashikirize nk'ibiharuro fata kibanza kiretse ivyo twabonye twicaye aho bari kwabishikiriza babisoma barengana kuvuga twigeze turonka urupapuro na rumwe rwerekana rwasabye tubwira ngo ngibi ibiharuro fata kibanza twashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza icyo rero turanavuga yuko kitabaye cyiza twari twifuza yuko CENI itwihera impapuro ziri ku biharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako
uko biri kose agatongwasa ajarituye sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ibyemezo sindamusiga kw'amatora yibwe
même en aveugle reverre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats
atene impumyi yo bibona ibitigire byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze yo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kwabatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise byerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ibyo batoye nibindi nibindi ni mugihe ahenshi ari twe bituzi imbere nta kindi twakora atari kwitura sentare yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
C'est de saisir la Cour constitutionnelle.
Ku ruhande rw'abahinga mu by'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi umwigisha Deni Bashimiye Ubusa yabisiguriye Radio Isanganiro ikorera mu Burundi.
Kuvuga yuko ivyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi Seni kuburyo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese ico bita officiellement publié ivyo rero yateye amakenga cyane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontrola neza ninde byashitse ku rubuga ngurukana bumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontroye ngo avyiweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abo mu murwi Seni ngo aduhe umuco kuri iki kibazo turabakena. Iyo tuja kubatora twabaza icyo ibi bivuze ku birego agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro. Twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ibyo bavanye ku rubuga rwabo rwa internet. Bishuye ego, twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana icyo ibishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ibyavuyemo. Hagataho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyine amaze kwitwara, hari n'abandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa 20 ku kwezi. Umukandida yigenga Dieudonné Nahimana uno munsi yabyitangaza amakuru ko ari nkaho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vy'itora aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye gutyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri. Bitegekanijwe ko sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro mu Burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza.
Tugume mu Burundi aho amakuru atandukanye avuga yuko umutegarugori wa President Pierre Nkurunziza w'u Burundi nyine Denise Bucumi yaba arwariye mu bitaro i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yagerageje gucukumbura kugira ngo amenye uko bimeze. Araduhiye inkuru.
Amakuru yuko Denise Bucumi Nkurunziza umukenyezi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye kwivuza hanze yatanguye kunugwanugwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Radio Ijwi rya Amerika irayamenya ariko ibanza guhesha kugira ngo ibanze itohoze neza. Kuri uyu wa kane icari gihuha kirateba kiba inkuru yo kwizera ariko naho nyene iradio Ijwi rya Amerika iratenye na gato kugira ngo isubire gushishoza neza. Amakuru iradio Ijwi rya Amerika imaze kuronka ava mu bitaro Aga Khan vya kaminuza i Nairobi muri Kenya yemeza ko Denise Bucumi ubu ari yagwariye. Ni radio na televiziyo Citizen ikorera muri Kenya yabitangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu.
Nama karibu tena. Mkewe rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, Denise Nkurunziza, amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Nairobi kwa matibabu zaidi baada ya kufikishwa nchini hapo jana akiwa anadaiwa kuugua virusi vya corona. Duru zinaarifu kwa Denise Nkurunziza.
Denise Bucumi agwariye mu gice kirimo abantu bafite indwara zo guhema nabi, trouble respiratoire mu Gifaransa, biranuganwa ko yoba yaranduye umugera wa corona ariko na makuru ataremezwa na muganga wo muri ibyo bitaro. Namagara yiwe ntibizwe neza uko yoba yifashe ko yoba arembye canke atari vyo. Ico bikoze ku munsi w'amatora aheruka, Denise Bucumi Nkurunziza yabonetse ku ifoto ari gutora ingozi iruhande y'umugabo wiwe mu maso yijiriwe nk'umuntu biboneka ko agwaye. Ikinyamakuru The Citizen cemeje ko ku bantu batatu bacungerera umutekano umutambukanyi wa Perezida Nkurunziza bajanye, umwe muri bo byamenyekanye ko yanduye ico kiza ca COVID-19. Aho muri Kenya hari bimwe mu binyamakuru byibaza ingene ico gihugu cemeje kwakira abantu boba bafite ibimenyetso by'indwara ya corona kandi harasohotse itegeko rivuga ko abantu nkabo batemerewe kwinjira mu gihugu. Muti none yinjiye gute? Amakuru aturuka ku kibuga c'indege ca Bujumbura kandi Ijwi Amerika yagenzuye bihagije avuga ko indege yatwaye Denise Bucumi Nkurunziza yahagurutse saa 5:25 z'ijoro buca haba ku wa kane, yajanye n'umuganga wiwe hamwe n'umuforoma. Yatwawe n'indege y'umuryango nyafrika utanga ubufasha mu vyerekeye amagara y'abantu AMREF mu mfunyafunyo y'icongereza. Abegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu baremeza badakekeranya aya makuru, gusa ntibatomora impamvu yuriye iyo ndege mw'ijoro. imbere yaho gato amakuru yizewe yemeza ko amatara yabanje kuzima ku kibuga c'indege ca Bujumbura ibi nababa mu gice ikibuga c'indege kirimo baravyemeza ivyo biruko mu gihe igitega ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi kuva kuri uyu wa kane hatanguye igikorane c'imyesi itatu catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ibikorane nk'ivyo Denise Abucumi yamavyitabira ndetse akabirongora agafata n'umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana iruhande ya perezida Nkurunziza yamara kuri inshuro Denise Abucumi siyari no ku rutonde rw'abazovuga ijambo ry'Imana ijwi ry'Amerika rifitiye kopi nta wuriko abariyo babwiye ijwi ry'Amerika ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari yari wenyene ku munsi wa mbere w'iki gikorane perezida Nkurunziza yari yicaye imbere wenyene iruhande yiwe yicaye umukandida aheruka gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye we wari kumwe n'umukenyezi wiwe perezida Nkurunziza mu ijambo yiwe yaranagarutse ku ngwara ya corona avuga ko bagikingiwe n'Imana
nimba mubona havugwa ikiza hirya no ku isi mugo bukana twebwe twabande dukorana kudusenga twagira inyamamazo atanga amanzi abantu bakaja ku mashure amasoko karema amasengero agakora atanga amanzi nimwibaze yuko ari ibihinga byinshi bihari ni kiganza c'Imana yerekana ko ari kimenyetso kidasanzwe kiri mu gucacu Burundi
amatora meza umutekano mukaja kurima mu kimbura
ahandi byakwamye byose dukomeje shimana yacu ahandi byarakwamye nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana nabundi buhinga ubwo n'ubukuru bw'Imana ikiganza c'Imana kiri ku Burundi ku Barundi
mwese ndabona ngaho mwebwe hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho mwebwe nirakambaye ngaho ukambaye ngaho hari n'umwe yambaye agahobera abantu ngaho
n'Imana ibikora ikabireme ikabikomeza
none mwebwe mbwira ko musubije abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meze gukaraba
amazi cyangwa amasabune atamana irimwo byose n'ubusa kandi cy'Imana ishaka n'ikikora
mu Burundi hamaze kumenyekana abantu 42 banduye umugera wa corona umwe muri bo akaba yaritavye Imana nubwo biruko hari amakuru amaze igihe avugwa cyane ko hoba hari abantu benshi bamaze iminsi bitaba Imana bazeze umugera wa corona yamari radio ijwi ry'Amerika ntirirashobora kuyemeza ku buryo ntasubigwamo kubera abategetsi bo Burundi bateta amatelefone yabo iyo tubahamagaje Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwi ry'Amerika
tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho ba ministri b'ubuzima b'iki gihugu na Republika ya Demokarasi ya Kongo ejo bakoze inama irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bumvikanye ko ibihugu byombi bigiye guhanahana amakuru kuri virusi ya corona abayanduye n'abahuye nabo Claude Ganza Munyamagana yaduye inkuru irambuye
ni inama yarambanyije cyane kuko yamaze amasaha 7 kandi bera mu muhezo yahuje abaministri batanu n'abaguverineri batatu b'ibihugu byombi abayobozi b'impande zombi baganiriye ku buryo bwo guhererekanya amakuru cyane cyane ku matsinda atandukanye y'abantu bashobora kuba baranduye bagakwira kwiza ubwandu mu bandi mu buryo bwihuse ni inama kandi yanasuzumaga uburyo ubuhahirane mu bihugu byombi bwakomeza n'uko bwakorwa budateje ibyago byo gukwira kwiza ubwandu bwa virusi ya corona kimwe mu by'ibihugu byombi byumvikanye ni ugukomeza gufunga imipaka ariko nanone ubucuruzi bw'ibiribwa n'imiti byo bigakomeza kwambuka mu bushishozi bukomeye hirindwa ko virusi ya corona yakomeza gukwirakwira Minisitiri wungirije w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Innocent Bakole Walaka ati imodoka zitwara ibicuruzwa nizo zonyine zemerewe kwinjira mu gihugu kandi abazitwara bagasuzumwa byimbitse bageze ku mupaka izo ni ingamba zigamije gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo ku bijyanye n'imikoranire abaguverineri bacu bahawe amabwiriza yo gukomeza gukorana bya hafi nk'uko bisanzwe kugira ngo ubuzima n'imibereho by'abaturage b'ibihugu byombi bukomeze kandi n'umubano wabo ukomeze no muri iki gihe cy'icyorezo dusigasira umutekano w'imipaka yacu ba minisitiri b'ubuzima bavuga ko mu bihugu bigize Afurika y'Iburasirazuba byose hari ikibazo cy'abashoferi bakomeje kugaragarwaho ubwandu bwa virusi ya corona ari benshi ku buryo byoroshye kubukwirakwiza aho banyura hose bavuga ko ari nayo mpamvu ibihugu byombi byashyizeho ingamba zo gupima abashoferi b'amakamyo bose bakigera ku mipaka abo badasanganye ubwandu bagakomeza naho abanduye bakabanza kuvurirwa habugenewe Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr Daniel Ngamije avuga ko ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranije guhanahana amakuru n'ubumenyi kuri virusi ya corona kandi n'ubucuruzi bugakorwa butabangamiye ingamba zo kwirinda ikwirakwira ryayo
icyorezo cya COVID-19 turushaho kukirinda twese
tukakirinda mu buryo habaho guhana makuru cyane cyane ku bantu bagaragayeho ubwandu cyane cyane ku bantu bakekwaho ubwandu mu gihe bahuye n'abawufite iryo hanahana ry'amakuru n'ubumenyi hagati y'ibihugu byombi ni ikintu cyafasha mu gukurikirana amatsinda atandukanye ashobora kugaragaramo uburwayi cyo ni cyambere icya kabiri nuko inama yatumye twongera kuganira ku buryo ibikorwa by'ubucuruzi byakomeza mu buryo bitatera ingaruka cyangwa se bitatuma dutezuka ku ngamba ziriho zo kwirinda kino cyorezo mu bihugu byacu byombi ni ukuvuga rero ko twumvikanye uburyo abatekinisiyen bazabiganira bakabinoza bakemeza uburyo amakoperative yacu abasha gukorana acururizanya ku mpande zombi muri ibi bihe bigoye bya COVID.
Ibihugu byombi bivuga ko ubucuruzi buzakomeza hibandwa cyane cyane ku biribwa n'ibindi bicuruzwa bikenewe mu rwego rwo kwirinda akajagari kandi impande zombi zemejwe ko hakwifashishwa amakoperative ku buryo abacuruzi bishyira hamwe bakajya bapakira imodoka zikajyana ibicuruzwa kugira ngo buri wese abikore ukwe. Itsinda ry'u Rwanda ryarimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'Ubucuruzi n'Inganda, Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba n'abandi bategetsi mu nzego zinyuranye riyobowe na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije. Naho rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarimo Minisitiri wungirije w'Ubuzima, Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru na Guverineri wa Kivu y'Epfo, kimwe n'abakozi mu nzego z'ubuzima n'iz'umutekano. Ryo ryari riyobowe na Minisitiri wungirije w'Umutekano mu gihugu Innocent Bakole Walaka. Nibutse ko kuva icyorezo cya virusi ya corona kigaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu kugeza ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu abamaze kwandura bose hamwe ni 2833 abamaze guhitanwa nayo ni 69 mu gihe abamaze gukira ari 400. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima y'iki gihugu igaragaza ko iki cyorezo kimaze kugera mu ntara 7. Muri Kivu y'Amajyaruguru hamaze kuboneka abanduye 43 mu gihe Kivu y'Epfo abamaze kwandura ari 28. Mu Rwanda abanduye bose ni 349 muri bo 245 bamaze gukira nta urahitanwa nayo. Ku isi yose abanduye virusi ya corona barakabakaba miliyoni 6, mu gihe bimaze guhitana abasaga 360,000. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kurengera uburenganzira ku bihangano droit d'auteur mu Gifaransa ni ikibazo mu bihugu bitandukanye bya Afurika birimo n'u Rwanda. Umunyarwenya w'umunyarwanda Niyitegeka Gratien uzwi ku izina rya Papa Sava yabiganiriyeho na mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Niyitegeka aka Papa Sava aratangira yivuga muri make.
Niyitegeka Gratien ni mwene ngarukiye Tarishishi na Mukarusharaza Berenadeta. Navutse mu 1978 mukira mu Majyaruguru, ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, ubu ni umurenge wa Ntarabana. Biga amashuri abanza, yisumbuye nayo nyakomereza yitwa Imasori Rutongo, hanyuma nza kwiga ubusiyo ya biyoshimi ahitwa muri koleje ya Ririma mu Bugesera. Nza kwiga rero kwigisha ibinyabuzima n'ubumenyi bw'isi biogeografi, hanyuma ndangiza muri 2007 hariya mu cyahoze ari Kiye. Nza kuba umwarimu, nabaye umwarimu kuri Fawe ku Gisozi Barigas School. Nza kuba na umwarimu kuri koleje yo ku Mugina no kuri groupe scolaire ya Kimironko, hanyuma nza gusoreza kuri groupe scolaire ya Kimironko 2015. Haje gukora kuri radio DC, akoragaho igitaramo nyarwanda, hanyuma icyo gihe rero nibwo naje kujya kuri Radio Rwanda gukora mu ndamutsa no muri Seburikoko. Niyagurira ubuhanzi mu buzima bwose bwa buri munsi kuva 2015.
Ego Papa Sava, uratubwiye ko wize za biyoshimi n'ibindi, ubundi abantu bize ibyo bintu nk'ibyo bacabandaniriza mu bushakashatsi, byagenze gute ngo ucu uja mu by'urwenya hama neza na neza watanguye kumenya ku isi yongabirano ryari?
Nubwo nigaga ibyo ngibyo, n'ubundi iyo mpano nari nyifite ko natangiranye nayo kuva mu 1995. Aho ngaho nigaga mu wa gatandatu w'amashuri abanza, ubwo nasubiragamo ntangira rero ndushanywa mu mivugo, ndatsinda nza kwinjira mu ikinamico niga muri Tronko Mirutongo, nabwo ndatsinda ngeze Ririma rero nkomeza mu ikinamico imivugo n'ibyivugo, nzamuka ntsinda cyane ngeze muri kaminuza noneho biriyongera njya muri mu muziki njya mu kubyina kinyarwanda hanyuma nkomeza n'ikinamico nza gukora ibyo gukina ikinamico y'umuntu umwe one man show niho rero naje ku kugaragara cyane ko nabonye ibihembo bitandukanye.
Reka tudatevye twakira abakunzi bawe bari ku mirongo itandukanye ko ari na benshi basu two bakubaza turahera kuri Assumpta Assumpta ikazi.
Ndabahaye mwiriwe.
Uherere ga Assumpta.
Ndabahaye mwiriwe nerere y'Ubujumbura.
Ibujumbura nuko rero ikaze kandi tugushimiye cyane ubundi abafasoni ntitubaronka cyane muri kino kiganiro cacu ngira papa Sava no musara bakogo tarabazana. Ego nakabazo baza papa Sava cyane.
Allo?
Ni nakabazo ufise ubaza papa Sava cyane intererano.
Karahari
kosh. Ituga ku jambo.
Miriwe miriwe pasava.
Miriwe neza.
Tewe twari kwifuje kumva ibyawe n'idukora kuko kenshi turi Bujumbura tubona tu video twawe twibaza cyane cyane none papa Sava na kandi kazi ariwe.
Akazi rero akazi n'ubuhanzi nibyo navugaga ubu buhanzi nibwo mfite buntunze 99% n'ibice 9%. Urumva ubuzima bwanjye bwa buri munsi mu buhanzi nakubwira ngo kuwa mbere mu gitondo mba ndi mu nda kuta gukina ikinamico no kuwa kane mu gitondo nyuma ya saa sita nkajya gukora ibyitwa dubbing no guhimba inkuru z'abana batoya mu itetero ibyo nibyo nkorera harabiye kuwa kabiri kuwa gatatu nkajya muri Seburikoko kuwa gatanu nkajya muri papa Sava kuwa gatandatu bakora mu birori bitandukanye ubukwe cyangwa se ibindi bitarama handi nuko iminsi yanjye ibipanze akazi kanjye kabaye ubuhanzi.
Ni byiza cyane kenshi twambibaza ariko uri umuhanzi urimo n'umuhanzi w'indirimbo.
Ariko ntago nkaze cyane ariko arizo nakoze nizitwa mama zitwa zirahari zigera nko kuri eshanu kuri izo mbuga nkoranyambaga nashyizeho nazo narazikoraga kuzi arabyinaga ikinyarwanda.
Okay, ni byiza n'ukuri ni byiza cyane turakunda n'amazi ho mu Burundi twazita amavideo cyane cyane tuyabona kuzi mbuga ngurukanya ubumenyi byatunezera cyane rwose biraryoshe cyane turabishima kandi turimo n'inyigisho nyinshi usanze rimwe na rimwe hariho ababibona bakabigira nko gutwenga ariko no kuri twebwe biradutwenza ariko biri nk'inyigisho.
Yego murakoze cyane
Assumpta. Assumpta kuvuze ngo ayo ma video utwo dukino twa papa Sava turimo inyigisho nk'inyigisho maze gukura mu yahe video ni yahe video yakunyuze hamwe inyigisho akuye mu niya
ubwo ma video arubika ari benshi cyane dushobora gufata nk'ubu turi ko turavugana nk'uku dushobora kuvuga ati ni video yitwuku ariko nka kajewe ndumu mama ndubatse abana cyangwa umugabo urumva inyigisho zirimo nyinshi ndamaze kuzibona moto video twiwe kuko ndaturaba kenshi kandi cyane.
Urakoze cyane kandi twizira yuko tazosura kukubura ugiye mu rutonde rw'abapfasoni bazoza baritabira ibiganiro byacu. Urakoze cyane Assumpta Ibujumbura.
Ego ndakunda kuzitabira kenshi umugasi kenshi cyane mugabo iyo nomboye nkajya kuvuga nka umugukanya ndakunda kwitabira ibiganiro bya radio.
Urakoze cyane gose Assumpta.
Ego namwe murakoze.
Ego papa Sava uravuze ko uririmba mu kanya ngira ngo urahavu ducishiza ko gato kugira ngo ntiduhave twumva umenga ntitukwibuka uririmba cyane gusomba kukina.
Ugira ngo nabyo byakwanga gusurumva navuze cyane uyu munsi ngira ngo nawe nabikubwiye ko ndi gukina n'ubundi Seburikoko niho ndi navuye mu ndamutsa nkomereza gatoto ndi gukina Seburikoko sinzi niba urimo kubyumva ijwi ryanjye ariko ntabwo rigenda burundu.
Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu naha aya makuru ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika. Murakarama.